Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa Mungu itariki 18 ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri. Nkuko bisanzwe rero, iminsi yose kwa Mungu, ikiganiro muri sanga cahariwe urwaruka. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe na bamwe mu rwaruka imigambi canke ingendo nshasha yotuma urwaruka rugira uruhara rukomeye mu kubungabunga amahoro hamwe no mu gutsimbataza umwe n'umutima wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Turabira hamwe kandi ni ikintu urwaruka rusaba abanyapolitike ku mpande zose kugira ngo rwitabweho kurusha ku buryo abategetsi hamwe n'abanyapolitike muri rusange boshira imbere gusumba imigambi ituma urwaruka ruja mashuri rukaminuza kugira ngo Burundi buzokwamane incabwenge zishoboye gushira mu ngiro imigambi guteza imbere igihugu n'abanyagihugu kandi rushobore no kwiteza imbere no kwiga ibintu bikomeye bishobora gutuma urwaruka ruronka akazi n'ubumenyi bwo kwishingira amashyira hamwe na business byabo. Turatia kamo rero urwaruka rwo mu ntara zose z'igihugu kugira ngo rugire uruhara mu kiganiro cy'urwaruka cyo ku munsi wa Mungu kandi rushobore no guterera ivyiyumviro hamwe n'ibibazo vyerekeye urwaruka twoza turashikiriza ngaha ku Radio Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyo munsi rero twatumiye Eric Sagiyumva arangwishira hamwe urwaruka mu ntara Afrika AJAP africaine. Mwiriwe neza Eric Sagiyumva.
Mwiriwe neza Eric
Sengimana. Izina ryawe sinzi gituma iminsi yose ari Sengimana.
Ego
me murakomeye.
Turashima Imana.
Ego me turi kumwe kandi na Amilcar Ryumeko akarugwaruka ba mu gihugu cya Canada. Mwiriwe neza Amilcar Ryumeko. Hello Amilcar. Nibaza ko telefone yiwe ibuze mu kanya gato ariko mu kanya turamubona. Reka rero dutangure kuri mwebwe mu mushyantahe mu kurindira Amilcar mu mushyantahe Eric Sengiyumva. Nashaka muri iki gihe mu Burundi haherutse kugenwa umurwi uzokwamaho ugiye gushira imbere umwe bw'abarundi no kurekurarina uruhara n'urwaruka ika uruhara rw'urwaruka goba uruhe.
Ego murakoze cyane. Mu Burundi haheruka kugenwa umugwi uzo kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Uruhara rw'urwaruka mu kubahiriza ubumwe bw'abarundi ni ntangere ni kandi n'ikirumara kuko mugiye kuraba urwaruka nigo dusanzwe turi benshi cyane, aho ibiharuro bitwereka ko dushobora kuba turenga ibice 60% mu Burundi. Tukabona ko rero n'uwo mugwi ugiye kugenwa nawo twuzoshigikira cyane na cyane cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu gushyira imbere ibikorwa n'imigambi y'uguteza imbere urwaruka na cyane cyane kwiga tugashika kure. Hanyuma kandi uwo mugwi turabona ko uje hageze kugira ngo umurundi wese abone kwishira no kwizana hashobore kuba umugwi ukurikirana ibijyanye n'iby'ubumwe. Twebwe turabona ko urwaruka tuzoshikira cyane uwo mugwi na cyane cyane mu kuwushigikiza ibikorwa.
Ego me nkuko rero mubizi urwaruka rwarakoreshejwe n'abanyapolitike ku buryo byigaragaje ko rwagiye ruragira amazina atandukanye aho ni ku ntwaro zitandukanye. Mbega hakenewe iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abanyapolitike barushira mu nzira y'amacakubiri n'indyane za politike? Mushyira ntahe Eric Nseyuva Sengimana.
Ego murakoze cyane. Nkuko mubizi kuva Burundi bwihukiye hanyuma akaba no gusinywa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, haragiye haraboneka abanyepolitike bagiye bakoresha urwaruka kugira bashobore gushika ku nyungu zabo. Hamwe turetse n'izo abanyepolitike abazungu bagiye barazana iby'ubwoko, hari abadivizio ku buryo umuntu adashobora kuyumvamo mugenzi we ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu. Abandi nabo ugasanga kubera ko badasanga ibyo byumviro bya politiki umwe ati ni icyuma cy'indege ubundi turi imbonerakure. ariko ibyo byose umwe wese akabikora arabye inyungu ziwe zoshika imbere. Icyo kogwa rero nk'ugwaruka nuko tworengera ibyo byose tukamenya ko Burundi ari Burundi bwacu nk'ugwaruka, hanyuma kandi tukamenya ko tubishyize ingufu hamwe dushobora kugira guteza imbere igihugu, na cyane cyane harakenewe inyigisho kugwaruka kugira ngo dushobore kubigisha kazoza kahise k'igihugu cyacu, kugira tumenye mbega ibyo byaba kubera iki, ivyo vyagiye biba mu gihugu cacu kubera iki, ugwaruka rukamenya ati uruhara rw'ugwaruka rwabaye uruhe muri bino bintu, mbega ugwaruka rwagiye ruhakura kunguko akahe mu myaka yose yagiye irahera muri ayo mazina canke se muri ubwo butandukane bw'ugwaruka, kumwe yita abuyu canke undi akita abahari abuyu muntu canke umwe akiyita umugwi canke undi akiyita uyu mugambwe. Ivyo rero birakenewe neza ko ugwaruka rusigurirwa kahise anyo cyo Burundi, niyo duca tumenya tuti uruhara rwacu ico twokora turavye ingene twahenzwe twokora iki, kuko muri ivyo byose mvuga nkoresha ijambo twahenzwe kubera ko muri ivyo byose aba kubera kubasanze sheke aba guhera kuba frodeu n'abandi nta kineza byigeze bizanira urwaruka, bamwe barapfuye abandi baheba amashure abandi barafungwa abandi barangara abandi nabona basazi kubera ibyo baparticipemo. Hanyuma tukabona ko ineza y'ugwaruka ari uko twoba umwe twese tukamenya ko dushobora gukora ibikorwa bishobora kuza biteza imbere igihugu cyacu.
Yego, ndabona telefone y'umushinga nta Amerika ryumeko yabonetse muri beneza Amerika ryumeko. Muratwumva?
Yego, ndabumva neza.
Muraho, murakomeye?
Yego, namwe muraho.
Eh, turaho. Nashaka namwe mugire ico mutuvuze turiko tuvuga kugaruka mukanya, nibaza ko telefone yawe yari yacitse, turiko tuvuga ikintu kugaruka gukora. Nashaka ndabaze namwe ku giti cyanyu rwaruka rwo kwirinda gute inyoshambi z'abashaka kurukoresha.
Ubwa mbere ndabashimiye ku butumire mwampaye nkaramutse na mugenzi wanje, numvise ariko yashaheje gushikiriza ibyiyumviro byiwe. Sengimana nimba ntihembe.
Yego. Erika.
Uruhara ugwaruka bwa mbere aho birababaje, kuko kuva tukicikira hamye hariho ugwaruka rukumirwa. Ubu unye muri ubu muri ibi bihe bya vuba hariho ugwaruka rwashatse kwereka aho ruhagaze, kwerekana aho ruhagaze mu bintu bijanye n'iby'intwaro, mugabo ruca ruratotezwa, rurangazwa, rurashahurwa, reka rugirirwa mabi atavuga gushika n'ubu unye rukigirirwa mabi n'abajeje intwaro n'abatwara unye. Aho nshaka kugaruka ni hehe? Ni uko hari ugwaruka mugenzi wanjye yabivuze ngo rukoreshwa n'abanyepolitike. Nibyo umuntu ashobora ngo rukoreshwa, mugabo ubwo rwaruka nabwo rurafise uruhara, rwaruka twebwe turafise uruhara na twebwe muri izo njyane, muri uko gukumira urundi rwaruka tuba tudasangiye ibyiyumviro. Nta kwama rero twama tuvuga ngo twebwe rwaruka ngo twarakoreshejwe ngo turuko turahendwa, kuko turafise umutwe wiyumvira, turazi kizira, turazi kitemewe n'amategeko, turazi kitemewe n'amabwirizwa, ku buryo tukemeye ibyo abo banyepolitiki baza baratubwira kugira ngo dukumire urundi rwaruka tungane urundi rwaruka dusangiye igihugu, natwe tuba dufite uruhara muri izo njyana, tuba dufite uruhara muri izo ngorane, turiko turashyiramo urundi rwaruka dukumira. Ni uguhagarika rero ibyo bintu tukamenya yuko buca bugacana ayandi, ejo ubwo rwaruka turiko umuntu aba ariko arakumira nabwo rurashobora guhinduka, ugasanga ruko ruragira iyo ngendo rwagiriwe n'ubwo urundi rwaruka. No guhagarika rero tukagira icyo twiyubara, ntiturabe ntiturerembuze amaso hejuru, tukama tugwanira ayo mahoro, tukama tugwanira yuko urundi rwaruka rudakumirwa nago nyene rwama misi yose rufise uburenganzira nk'ubwo natwe dufise.
Ikibazo cyo gukumira ni ikibazo camye sinzikaza Uburundi kuva kera, icyo kibazo rero ntigikwiye no mugwaruka. Ariko mushya ntaye Amerikana ryumeko ikintu urwaruka muri rusange gusaba abanyapolitike n'abandi bategetsi bose ni iki?
Sino kuvuga ngo gusabanye politike kuko nago nyene ruri mu bantu bategerezwa kwitaho ibijyanye n'ibyintwaro. Iyo uretse uwundi muntu ngo abe ariwe agukorera ibijyanye n'izintwaro, aho ushaka kuvuga ibijyanye n'amagara y'abantu, ibijyanye n'indero, ibijyanye n'imibano, uwo muntu ngo umusaba bigukorere wewe nyine utabyitayeho, utavuze uti reka nje kuri urwo rubuga kubijyanye n'izintwaro, urubuga rwa politiki, kugira ngo nshobore gushika n'icyiyumviro cyanje aho nshaka, biragoye yuko icyiyumviro cyawe gishyirwa mu ngiro ngo nasabye aho nshaka gushika. Nuko twebwe ugwaruka aho nibaza ko hageze ko duhindura imvugo, duhindura ingendo, tukareka gusaba ngo abanyepolitiki oya, ahubwo reka rero tuje kuri urwo rubuga na twebwe nyine kugira ngo ibyo byiyumviro byacu dushaka ko bishikwako tubishyire mu ngiro twebwe nyine. Abanyepolitiki kubasaba nta kubasaba nukuja kuri urwo rubuga tugahiganwa nabo nyine, tukaba abanyepolitiki na twebwe kugira ngo ntidusubire gusabiriza, ntidusubire gusaba ibyo byiyumviro byacu bizokwame imyaka n'iyindi. Ubu unitugwaruka ejo tuzoja muri abo muhereje kumbaza ngo abanyepolitiki bari hejuru, nuko abo baba bari munsi yacu nabo tuzobona yuko bariko barahiganwa, tugahiganwa twese, bagahigana ibyiyumviro byabo. Ndasubiramo kandi badakumira urundi gwaruka, tudakumira urundi gwaruka. Naho rero kuri icyo kibazo jewe sinokwishura ngo icyo nosaba abanyepolitike oya haba namba, novuga nti twebwe gwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politike dushire mu ngiro tugwanire ibyiyumviro byacu
Mazibije mungiro. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Celestin. Muri we neza?
Muri we.
Celestin, izina ry'ikirundi ni nde?
Ndayishemeza.
Ndayishemeza, muri hehe?
Ndi mu kigamba mu cyahoze.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu, eka no mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. N'ubumwe.
Yego, murakoze. Cyumbana nuko ugwaruka urengera ibidutandukanye haba mu bya politiki cyangwa mu by'amadini, tugashyira ingufu hamwe, hama abanyepolitiki nabo bakadushyigikira mbwa tuzamugwaruka nk'ubu twirwa ku marigara, leta nayo abanyepolitiki bagaca barufatiraho mu kurukoresha ibikorwa nirovuga tutari by'iterambere rwose. Cyumba rero icyo umuntu yosaba abanyepolitiki ugwaruka ruje hamwe, hama abanyepolitiki nabo aho kurujyana mu yeza politike n'ibitadoruteze imbere arufashiriza hamwe, hama nago rushira ingufu hamwe bateze imbere igihugu akoreje ingufu zaha.
Murakoze Celestin. Reka duhe ijambo kandi Jean-Claude. Jean-Claude, mwiriwe neza? Egera telefone tukumve.
Alo
Jean-Claude, witwa nde igikirundi?
Ingo Jean Claude.
Inde?
Ni Rwanda hone mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Yego, mwe murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ni ukuri nanjye ndi urubyiruko, mbanje gushimira ko mwatuzaniye urwo rubyiruko rw'u Burundi, abo batumirwa mwatuzaniye baruhagarariye, ni byiza cyane. Buriya rero muri make n'abandogoye menshi urubyiruko burya neza mbaraga z'igihugu, burya urubyiruko ruhejwe mu gihugu nta kintu igihugu cyaba kiri kugeraho cy'iterambere. Icyo nubona uko narwo abashinzwe urwo rubyiruko barufasha bakarwumvisha amahoro mu gihugu cy'u Burundi, bakabinyuza muri politiki narwo rukabasha kwisanga mu gihugu nk'abandi basanzwe ntibaruheze mu bikorwa by'igihugu.
Murakoze.
Kuko urubyiruko uruheje mu gihugu niwe ubona amahoro ushaka, nta mahoro ashobora kuboneka kuko ni nduzi nirwo mbaraga. Nose wafata umusaza w'imyaka 50 kuvuga ngo niwe ushyize muri politiki, hari urubyiruko rurangije za kaminuza rwicaye hariya rutari rudafite akazi, kuvuga ngo nimba hari urubyiruko rwarangije ntibaruhe imirimo rukore mu gihugu, rukorere inyungu zifitiye igihugu akamaro, kuko nirwicara nta gihugu kizatera imbere. Hatwana mu Rwanda urubyiruko dufite akazi, turakora igihugu kidushakira imirimo, nta muntu urubyiruko wabona wicaye gusa. araduha akazi tugakora mu gihugu rwose muri za leta akazi karahari amakapani naga tugakora kuri cyo nabwira abarundi abaturanyi bacu rwose bagerageza urubyiruko rwabo baruha agaciro bumve ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu cyabo cyane bagize akamaro kuko rudashyizeho ngo rufatanye nabo iterambere rwose urundi bwajyana n'amahoro bwagira.
Murakoze Jean Claude, imbere ko duha abashinga ntahe urwaruka twatumiye Nsengimana na Ryomeko nashaka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana mutubwire hari kibazo cavuzwe cyane gose kibazo cyo gukumira hari ukuntu urwaruka rushobora kuja hamwe ikanago nyene rukamira mu gihe hoba hari inyifato yo gukumira urundi rwaruka urwaruka rukaba rumwe.
Ego murakoze cyane birashoboka mu Burundi dufite ikibazo kubera ko nta nama y'ugwaruka tu ihari ni ihari nayo ntiyemewe n'amategeko ariko twaturiko turasaba ko yoja mu ibyirizwa shingiro kugira ngo ishobore kugira inovuga itegeko cyangwa ikintu duhurikiyemo kitugenga cemewe neza na guverinema ariko imbere yuko tushobora no kugira turi muri iyo nama y'ugwaruka birashoboka ko dushobora guhurikira mu mashyirahamwe y'ugwaruka dushihananiramo ibyiyumviro hanyuma tugashobora kugira icyo dushikirije kandi kigashikwako ibyiyumviro byacu nk'ugwaruka tukagira ubumwe tukaba umwe by'ukuri tugakreya ikintu gishobora gufasha nk'uko ajape yavutse isanzwe iri mu gwaruka rwinshi mu Burundi n'abandi bose tugashobora kwifatanya hamwe kugira ngo dushobore by'ukuri ibyiyumviro byacu bishobore kumvikana mu gihe haba hari ibidutandukanya cyangwa se mu gihe haba hadutse ikibazo kanaka kuko turaze kuva Uburundi businya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abarundi basinya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi turabona ko yagiye aratosekara cyane mu mpande zitandukanye haba mu kutubahiriza novuga amategeko kudasonera amategeko agenga igihugu haba mu gutwara neza ugasanga ibintu byagiye bigenda gushaka kuriya gukumirana kw'abategetsi bamwe bamwe bagiye bacaho ugasanga benshi bagiye batiyumva namwo ugasanga iby'ubwoko umugira w'amacakubiri wagiye urabibwa n'abakoroni kugira batudifize ibyo byose ugasanga ni ibintu byagiye byonona buno bumwe bw'abarundi ariko twegugwaruka dushoboye kujamwe birakunda ko dushobora kuvugana ukuri hanyuma tumaze kuvugana ukuri tugatahura iyo turiko turaja tukubaka Burundi bushasha.
Eric Nsengimana ibyiyumviro byashikirijwe na Celestin Ndayikeza na Jean Claude akaba yavuze ikibazo cyo kudahakazi ugwaruka hanyuma Celestin we akaba yavuze ivyerekeye cyane cyane abanyapolitiki bakoresha ugwaruka mu kanya gato cyane rwose umuntu umwe icyo muvuga ko byashikirijwe nawe washinga nawe
murakoze cyane ibijanye n'itangwa ry'akazi mu gwaruka sagatse shwarumori ubu murabona ko heshi aho batanga ubudusanga bagira icyo no kwita promotion y'ubuzi kubera ko uri kuraraba basaba icyo no kwita uburambe mu kazi imyaka ibiri imyaka itatu mbere nawe nyabasaba imyaka cumi ugasanga rero n'ibyo biratandukiriye no muri leta ugaca usanga ugwaruka ni gorohereje amashuri nibwo gwishi ugasanga habaye ikumigwa aho gukoresheje ikibazo kugira ngo umuntu atoye ashobore kugira gutora icyo kibazo abikore kubera ko abifitiye ububasha ibyo nabyo novuga ko abajijwe gufata ingingo bo biraba bakayica mu gwaruka bakamenya ko ugwaruka uno munsi natwe dushobora kuronka experience kubera twakoze ata muntu aronka experience atakoze ibyo nibyo novuga ko bijanye n'iby'akazi kubera ko umaze gushiramo imyaka cumi ugashiramo imyaka itanu itatu umuntu ahejeje ishure urumva ko uba umukumiriye rero iryo kumigwa naryo nyine ryo hagarara mu byo gutanga akazi ku bijyanye n'abanyepolitike nabyo nk'uko uyu mwene data wo mu Rwanda aje kubishikiriza ku bijyanye n'abanyepolitike bakoresha ugwaruka nabo nyine bobihagarika bakabaha imigambi bagashyiraho imigambi ibereye ishobora gutuma ugwaruka twese duhurumbira imigambi yabo umuganga ukagira politike nziza ishobora guteza imbere abarundi ishingiye ku ntwaro rusange ukagira politike atari politike y'ikenya cyangwa politike yo gushora abantu mu ibarabara cyangwa yo gutoteza mugenzi aho kugira ushobore kuronka amajwi ibyo nawe nyine tubyumva kumwe hanyuma no gwaruka rukamenya rukakura isashe irabura irufise kumaso rukamenya kuno munsi atarejo rukavibuzimu rukajibuntu imbere yuko bagize kiti byo babahaye bakabanza gushishoza bagashira umutima hamwe bakumva ati ejo nzoba ndiki ibi ndiko ndakorejo bizonyungura iki umwe wese agakoresha ubwenge asanzwe afise aganuza na mugenzi we mu ntumbero z'uko ashobora gukora ikintu abona ko ejo kizaba kimufitiye akamaro.
Mushana Amilka Jumeko mbega mu rwaruka harashaka kuba urunani kugira ngo urwaruka rukore ibishobotse byose kugira ngo ntiyabe urwaruka rwaba rwo mu ntara kanaka ubwo mu bwoko kanaka rukumirwa ubwo runani rwoshoboka kugira ngo urwaruka cyane cyane rumenye ko kazoza ku Burundi n'abarundi kari mu gushira imbere ubumwe eka no gukunda igihugu.
Murakoze kuri ico kibazo inyisho y'ico kibazo mumbajije no bwa nkingire nunganire ibyo mugenzi anje Sengimana ahereje ko nuko ugwaruka aho ruri rukoreshwa byitwa ko rukoreshwa iyo mvugo jewe ntayo nemera ngo rukoreshwa n'abanyepolitike kuko bagukoresheje uba wemeye gukoreshwa mugabo niko biri hariho abakoreshwa bemera bagakurikiza abanyepolitike bababwiye nuko bo kwiyumvira nkuko mugenzi wa Nsengimana yaje kuvuga uraca bugacana yandi ejo birashobora guhinduka nuko imbere yo gukurikiza abanyepolitike bababwiye ngo baje gukumira urundi gwaruka baje gukumira abandi bantu badafite ibyiyumviro bimwe ngabo nuko boshishoza bakiyumvira bati mbege jo biramutse bihindutse jewe nzobuwande jewe nzobiza bimeze gute babandi nakumira babandi nako ikibu unye ejo tuzokwicarana ejo badusubira kunyizera ngo tugire imigambi imwe tugira ngo twiteze imbere aho niho hambere niko ruhara rwa mbere twebwe urwaruka dufise ntidushire amakosa ya mbere kuri abo banyepolitike haba namba amakosa ya mbere ari kuri twebwe nyene twemera tugakoreshwa kumvo izi nizi ku nyungu z'abo banyepolitike ugasanga tuko dukumira abandi naho rero ati urunani rurashoboka mu gwaruka muri rusangi urunani mbona rushoboka ni urunani rwo gushira inyungu z'igihugu inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibyo twebwe tubona bikwiriye gushirwa mu bijanye n'ibijanye n'intwara nayo kuvuga ngo ugwaruka rwose rurashaka kugurana ni rumwe bishoboka kuko bafite ibyimbere bitandukanye no mu bavukana hari abavukana ari batanu bafite imyaka imwe bari mu rungano rumwe ntibashobora kugira ibyimbere rumwe rumwe ngabashobora kugira urunani bariko barwanira inyungu z'uwo muryango wose umwe agakumira uwundi naho rero mvuga nti urunani muri rusange mu kurwanira inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibizi novuga z'amapolitiki yoshobora gushigwa mu ngiro ajyanye ashira imbere urwaruka aho ndavuga iby'amagara y'abantu ndavuga iby'ubuzi ndavuga ibijyanye n'iby'imibano ibijyanye n'iby'amashuri n'iby'indero aho birashoboka yuko bashobora kugira ibyiyumviro bitandukanye mugabo byose bija gushira imbere inyungu zabo ariko ntibashobora kugira urunani rumwe mu gwaruka dufate ubunyira ngo rushika koko miliyoni zitanu mu Burundi ntibishoboka ko bashobora kuvuga rumwe mugabo birashoboka yuko bagira urunani mu gushira ibyiyumviro birashe imbere bagahiganwa mu byiyumviro ata ukumira uwundi hanyuma iciyumviro gishoboye kumvwa na benshi akaba arisho kije imbere gishyirwa mu nzira
mu kanya gatoya cyane rwose namwe Amerika mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Celestin Ndayikeza Ndayishemeza ariko nibaza ko ikibazo cya Celestin Ndayishemeza musa bamaze kucishura cyari ikibazo cyerekeye cyane cyane urwaruka n'abanyapolitike muduge ku ijambo ku kibazo cya kucimbura cya Jean Claude avuga cyane cyane ku gukumirwa kugwaruka rutaronka akazi muri rusange.
Ego kuri ico onye kimwe no bwa kugira ngo ivyo bize gukumirwa mu vyakazi naho navuze ni ingaruka z'imigambi mibi iba yashizweho n'abajejwe intwaro mu bijanye n'ibyubuzi mugabo hariho n'urundi ruhara natwe bwo gwaruka dufise muri kamere ubonabonye byarahindutse aho gwaruka rukiri mu mashure uja kurondera akazi rugakora ugasanga ruza ku ishuri ku mugoroba ku murango rugakora canke rugakora ku mugoroba rugakora ku murango mu ijoro rukaja ku ishuri ibyo byose nta kwama kwiyumvira yuko akazi tujya kukarondera duhejeje amashure urashobora gukora ukiga ntibyoroshe ntibyoroshe namba twarabiciyemo abandi babiciyemo mugabo nko kuri ibyo aho ni kugira ngo umuntu akure iyo nzitizi yahajya anye bandika ngo bakeneye umuntu w'akazi afise uburambe mu kazi imyaka ibiri imyaka itatu ugasanga uhejeje amashuri utaragira ubwo burambe utararonka aho ukora ako kazi umuntu arashobora gukora hito nzitizi agiye aratangura gukora akiri mu ishuri mugabo hejuru ya byose kugira ngo ico kintu gishobore gukemurwa nuko abajejwe intwaro bagira imigambi ijanye n'iby'akazi ishira imbere ay'akazi kuri abo bantu bahejeje amashuri urwaruka rwahejeje amashuri imbere ya byose ubwo rwaruka rwonyine nk'uko nabivuze nk'itangura rukaja kuri urwo rubuga rwa politiki kugira ngo rwanire iyo migambi ishira imbere iby'akazi kugwaruka kuri bene wabo kuri abo basanzwe kwa gukora abo babari mu rungano rwabo ntiturindire ngo abanyepolitiki nibo babazo bishyira mu ngiro haba namba bo bafite izindi nyungu zabo bashaka kwama bari ku butegetsi cyangwa bashaka gushyirwa ubutegetsi badukoresheje reka rero uko bashaka kudukoresha bashaka yuko tugira inyungu zabo reka twebwe twikorere tuje kuri urwo rubuga turwanire imigambi irashe ijyanye n'ibijyanye twebwe ibyo n'inyungu zacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia miriwe neza
gwaye mwiriwe Frederic
miriwe neza izina ry'ikintu ndi ndinde Elia
wundi nitwa Sengiyumva.
Sengiyumva Elia, Sengiyumva. Murafite ikibazo, murafite icyumviro turiko tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu mu gutsimbataza ubumwe eka n'amahoro mu Burundi.
Eko itonye na jewe nashimye kugira cyo nshikirije muri kino kiganiro kuko twatanguranye n'ikiganiro kuva mu kishyika reka mbere noneho ndanahe mwiriwe abo batumiye hanyuma nduge
duga kwijambo rakumva
ikome hama jewe uko ndabibona hariho abanye ke nibyo bashobora gukoresha ugwaruka gose na jewe ndu gwaruka mu bandi gose jewe uwo muntu yoshobora kumpamagarira nko mu bintu byo kusambura nk'inyubakwa rusange ndagwa karorero nk'amabarabara kumvo kanaka kumvo ziwe nka jewe ntabyo nokwemera nka jewe gwaruka mugaba ari ibintu bona by'akamara ari nk'ibintu byo kubaka hanagusambura nk'ibyonyejewe nashobora kubijyamwo hama ngire ko mvunira kagohe ugwaruka rugenzi rwanjye boba bemera ko bakira inyigisho zo gukumira abandi yuko bobireka kuko burya kino gihugu n'impeto yacu twese rwose kuri ibyo bintu ajyewe nka Eliya ndabyiyamirije rwose nipfuye inyuma kose hari abantu ushobora gusanga bari ko bigisha ugwaruka kose ngo genda ngo wite ba mwana kanaka nuko ibyo bintu byapiyamirije ariko Frederic icyo nagomba kurangiriza ko ndahojeje umuryango wabuze hariya anyi Kampala umuntu wacu dukunda w'umuririmbyi murakoze kukanya mu mpande
murakoze Elia Sengiyumva ku byimvira mushikirije reka duhe ijambo Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri he Gilbert
Mugisagara cha Bujumbura.
Izina ry'ikirundi?
Ni Horimbere.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Nashaka kuvuga ku itangwa ry'akazi kugwaruka.
Yego.
Mugisanzwe abanyepolitike bacu tuko twaraba ugwaruka twaraguriye turi benshi. Ntibashobora yo kuronka akazi baduha twese tukirondereye natwe imigambi tworangura twebwe nyene ubwacu. Nuko twabanza tukagira twareka kwaba duteze amaboko babanye politike bacu kuko nabo nyine bafise ibibahanze bitari bike nuko twoja hamwe twe nyine ugwaruka tukarondira ibyo twikorera tukareka kuguma tuzo ya kazi kuri abanye politike agatirano kandi karako
murakoze Elia Sengiyumva reka duhe ijambo Gilbert wari Gilbert Wene Gilbert, murakoze Gilbert, reka duhe ijambo umushyira ntahe Eric Sengimana atangure avuga cyane cyane kuri icyo kibazo muhereje ko kibazo kivuga ko eka urwaruka rukwiye kuyimenya rukaraba ukuntu ko kwitunganya kugira rushobora nabwo nyene kuronka akazi ko leta cyangwa amashyira hamwe ntiyama afite akazi iminsi yose mbega Eric Seimana urwaruka rwarufise ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bushobore kwitangurira amashyira hamwe yarwo.
Ego murakoze cyane. Urwaruka nta buhinga n'uburyo rwarufise bushobore kwitangurira amashyira hamwe yago, ariko mfatiye nko mu Burundi navuga ko leta iriko irabitorera umuti na cyane cyane ko ubu yatanguje rya banke y'urwaruka izoshobora gufasha urwaruka novuga mu kugira ngo bashobore gutangura imigambi yabo. Hanyuma na twebwe twatanguje uyu mugambi ntunze ikino kigega fiji kizogira kizofasha nacyo nyine urwaruka, kubera kenshi usanga urwaruka rufite ibyiyumviro ariko ugasanga ntibafise uburyo kugira bashobore kubutanguza. Ariko nk'uko namye mvuga tugiye hamwe birakunda ko dushobora kugira dushobora gushika ku migambi twiyemeje turashobora kuyishikako, kuko n'uyu mugambi fije twe twatanguje twawitanguje twebwe nyine. Hanyuma leta nayo urumva ko nayo nyine muri uyu mwaka wa 2018 yashoboye gutegura amahano avuga nka ingwate cyangwa twitchinge muri iyo banke angana n'umuriyaridi umwe, kugira ngo urwaruka rushobore rufise imigambi rushobore gutangura kuyikora. Hanyuma ndabye kandi nko muntu nze nko mu Burundi ubigiye koroha cyane, hamwe urwaruka rufite imigambi izokunda kubera ko ubu muriko cyangwa komine izoronka amahera ibice mirongo ine ku ijana bizokora mu migambi y'iterambere ry'abanyagihugu arabaze mu makomine. Ni ukuvuga ko urwaruka ruri mu makomine atandukanye rushobora gutangura gushinga amakoperative atandukanye rukaja hamwe kugira ngo rushobore kwikura ubukene rusanzwe rufise. Nayo ku bijyanye n'amashyirahamwe asanzwe cyangwa leta atanga akazi, navuze ko bitoroshe kugira uronke y'akazi kubera ikibazo kijyanye na experience. Nubwo experience ushobora gukora kugira ngo ushobore kuyironka, kenshi na kenshi usanga bavuga ko bibari umuntu nze navuga muri domaine basanzwe bakoreramo ugaca usanga ni bake bashobora kuronka iyo experience muri ayo madomaine baba bariko barakoreramo kugira bashobore kuronka akazi. Sinovuga ko ari benshi cyane, usanga edayeri aribo baguma bazunguruka hagati yabo baronka ubuzi, umwe ava muri ONG aca muri iriya. Ntushobora gusanga hari abashasha benshi ushobora gusanga bashobora kuronka ayo mahirwe yo gukora muri ONG cyangwa muri leta kanaka. None ugiye kuraba n'abantu basabwe mu nama nshingamateka bazobangaje, ukaraba nko muri minisante usanga atabantu igihumbi minisante izokwangaja ntibashika, noneho n'amajana atanu mu bantu minisante izokwangaja ugasanga biragoye. Uravye abaganga basohoka ku mwaka, ukaraba abigisha basohoka ku mwaka, ukaraba abigisha bazoronka akazi uyu mwaka, usanga ari biharo biteye ubwoba. Urabona ko hageze ko urwaruka rwibako by'ukuri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo bikunde ubwo buryo buke dufite dushobore kubushyira hamwe dushobore kwishyira ku iterambere rirambye.
Ego Amerika radio meko mwashikirije ikibazo ekacimvuro ikomeye cyane rwose cyuko urwaruka rutoza rurarindira guheza amashuri kugira ngo rutangure kumenyera akazi. Mugabo hariho n'ikindi kibazo urwaruka kenshi n'urwahejeje ikaranze kuronka urupapuro rw'umutsindo, kenshi na kenshi usanga bataronsa akazi urwaruka bataronsa akazi buno nyene hashora kuba hari ibintu by'imviro kugira nka entrepreneuriat ukagitangura gushikiriza icyumviro. Hakaba hari mu bihugu biteye imbere ufite icyumviro cyiza urashaka kugishikiriza nk'umunyamatungo ugasanga baraguhaye umutaho. Mu Burundi siko bimeze n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo bintu bitangure hizerwe nk'umuntu afite ibyumviro byiza ashaka kwiteza imbere kugira nka entreprise, ikintu cyokorwa nk'ikihe Amerika?
Ni ya migambi navuga kuva nkitangura, ni iyo abajejwe intwaro batitaho badashyiraho imigambi iteza imbere ibisata imwe cyangwa ibiri ari ibisata novuga bihariwemo urwaruka cyangwa abakenyezi cyangwa abandi, nta kintu gishobora gukorwa gishoboka kugira ngo urwo rwaruka cyangwa abo bandi bantu bashobore kwatorera koyoko. Gushika ubu unye ikigoranye muri ibyo onye bijanye n'ibyo gushira amashyirahamwe ku bwaba amashyirahamwe yabo, ikigoye icyo nama numva ni ibintu by'ingwati. nukuronka aho kuri uwo mutahe ugiye kurondera naho ufite icyumviro ciza bakagusanga bagusaba ingwate. Izo rero iyo abajeje intwaro batabishize mu migambi ya leta, mu migambi ijanye n'iz'ubutunzi, nta haguma hari inzitizi, haguma hariho ingorane kugira ngo ugo rwaruka, kugira ngo uwo muntu aba rwaruka cyangwa ari we wese wundi ashobore gushira iyo migambi yiwe, ashobore kugira iryo shyirahamwe ryiwe ngo rije hamwe, ngo ashire ibyiyumviro byiwe ngo bije mu ngiro. Naho rero nshobora kugarukira nti rwaruka rwaruka, twebwe jewe mu mwaka umwe nzoba mvuye muri urwo ruhande rwo rwaruka, kuko kuri jewe mvuga ntirushe umuntu ashikanye imyaka 35 abavuye mu rwaruka. Reka tuje kuri urwo rubuga rwa politiki, iyo migambi izo ngingo zotuma imigambi y'urwaruka umuntu ashobora gushira ishyirahamwe giwe ivyumviro vyiwe bigirashirikaja mu ngiro kugira ngo ashobore kuronka ubwa mbere uwo mutahe bamusavye ingwati ashobore kuyironka, canke abari leta canke uwundi muntu amugwatiriza bishobore gushoboka. Iyo nzitizi havye, reka tuje muri iyo kuri urwo rubuga rwo guharanira ibintu bijanywe n'ivy'intwaro, ni ukuvuga urubuga rwa politike, dushobore gushira mu ngiro, dushobore gushira imbere ibyo byiyumviro biza korohereza, biza gukuraho izo nzitizi zose. Mugabo nk'uko aho ngarukira hambere handi ni ikumirwa abanyepolitike, twebwe urwaruka tuhazokwama dukumira, hakaba hariho abandi bakumirwa, iyo migambi yose ntishoboka. Kuko gushika n'ubu unye utuko turavugana, hari urwaruka rukumiwe, hari urwaruka rwahungishijwe, hari urwaruka kubera ibyiyumviro byago, hari urwaruka rwagiriwe nabi, iyo migambi ntishobora kuja mu ngiro hakiriho urwaruka, hakiriho igice cy'urwaruka rwahunze, hakiriho igice cy'urwaruka ruguma rukumirwa.
Tukiri kuri wewe nyene Milkar, uruhara si urwaruka rwonyine, hariho n'abanyamatungo, hariho abanyamatungo nk'uko tubizi mu bindi bihugu ufise umugambi mwiza, icyumviro cyiza, uyu munyamatungo, uyu muntu afise amatungo arashaka kuguha, turetse ni banki bakaguha umutahe, ariko bakaca bavuga ati 20% azo bari rwanje. Ni kuki abanyamatungo ntibabuze mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere? Ni kuki ivyo bitaba mu kanya gato amasoko na 30?
Naho nyene na ishobora kugaruka ku by'intwaro, ku bantu bajejwe intwaro, iyo akamugambi uhari urashe uhimiriza abo banyamatungo gufasha ubwo rwaruka kugira ngo bashobore kugishiraho, kugira ngo bashobore kugira ico ciyumviro ako kigoro muhereje kuvuga ati bafashe ubwo rwaruka, abo banyamatungo, kuko umunyamatungo nawe aravuga ati inyungu irimo ni yanje ni iyihe, atayibonamwo aho ashatse kuvuga nka leta ashobora kuvuga ati umunyamatungo afashije urwaruka turabyomugaba neza, tufate nk'ibice 5% ku matagisi ahora atanga. Nk'ico ni ikintu nk'uwo n'umugambi uba ushize uba ushatse korohereza, uba ushatse kukwereka akantu k'inyungu gato kuri uwo munyamatungo hama ashobore gufasha urwo rwaruka. Mugabe ivyo onye iyo abajejwe intwaro bari hejuru batabigize, iyo urwo rwaruka rutagiye imbere ngo rushobore gushikiriza ico ciyumviro, rushobore gushikiriza ibyiyumviro nk'ivyo muhejeje kutubwira, nk'ivyo biri muri ico kibazo muhejeje kumbaza, ntibishoboka. Ni abanyamatungo ntavyo bitaho, baca baguma bitaho ibyabo, harashobora kubaho sivuze ko batariho, barashobora kuba bariho bafasha ku bwabo ku bushake bwabo ubwo rwaruka, mugabo ni bake cyane. Iyo mugabo rero leta abajejwe intwaro babishize n'ingufu, abo banyamatungo baza ari benshi kuko haba harimo inyungu zabo. Nabo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Elize. Mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Mwiriwe neza Elize, izina ry'ikirundi ninde?
Ngenda kuri iyo
muri hehe?
Solo manya ndi Bujumbura.
Yego, mwe murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku ruhara rw'urwaruka mu gutsimbataza amahoro, umutekano, eka n'iterambere y'igihugu.
Yego, yewe kuri iki kuri kigare yo cyo musi nza kuvuga kuri uko kuntu urwaruka monumenga ariko rwamagwahuye n'ingorane, kuko kuvugaho kubunoze ku ruhara rw'umutekano, umutekano ugiye monumenga urahari, ubumwe burahari. Ego, ariko ufise ikibazo kivuga ati urabona twe mu Burundi hariho ibintu byinshi byagiye biraba kuva mu myaka ya za 60 banashima, ariko hari umwanditsi yavuze ati nagushobora gutorera inyishu y'ingorane ukoresheje umutwe wazanye ya ngorane nyene. Icyo nacyo nkagisigura mvuga ati urabona ibintu biheruka kuva mu 2015 harabayeho imvururu za politike, hari abaziteye ariko ugwaruka tuza kwisanga umenga tubirimo. Ariko ikintangaza ni uko iyo bavuze nk'ibiganiro mu kugira hatogwa inyishu n'ubundi haronderwa ba bandi nyene bateye izo mvururu, aho nkaca mvuga aho nkaba ngombye kuvuga sinzi ukuntu utumira Jaminani, utumira Ngayimpenda, Sharon Nditije ngo baje gutora inyishu kandi aribo bene guteza ibibazo, gute utotumira urwaruka ruri rubayoboka ubwo rwabonye izo ngorane? Ingorane ni iyo rero twebwe urwaruka abantu batwegeye inyuma ngaha mu gihugu. Nacyo gituma nagomba kuvuga ati nk'uko biyumviye guhinyanyura ibwiriza shingiro, babonye yuko ibwiriza shingiro ryari rihari yuko ritajyanye n'igihe, ntibahinyanyure n'icyo kintu. Aba batama bakuremo bahinyanyura batama, hajemo abasore bashoboye basohoye urwaruka rushoboye rugifise ibyiyumviro birashe, ibyiyumviro byo muri ino minsi nyine, kuko abatama nta bwenge baturuta, turiyumvira samashure baturuta samashure menshi kandi ntibize gutwara uko batwara, natwe turashobora gutwara. Rero uko kuntu badukumira nibyo jewe nipfuza yuko byo hinduka, ugaca usanga rero muri icyo gihe bihindutse urwaruka ntagohoza dusanga turiko twiruka nyuma y'abanyapolitike kuko twadusobanura baduserukira batwereka icyo gukora. Ego hanyuma icya kabiri nagomba mvuge uyu mutumire umenga ari muri Canada niho aravuga ati ugwaruka rumwe rumwe ariko usanga rukumiriwe. Oya namba kenshi rero mu Burundi ndakunda kubiraba, ahubwo turafise ingorane y'ugwaruka rutari novuga rutari mu mugambo uri ku butegetsi, turafise ingorane yuko iyo amatora arangiye umenga ibikorwa byose byo guteza imbere igihugu baca babyegurira umugambo uri ku butegetsi, baca umenga uyu mugambo uri ku butegetsi niwo ushobora guteza imbere igihugu wonyine kandi nabo baba bari muri leta. Icyo gituma nabo bavuga ati ugwaruka twese tuze turarengera imigambo yacu, ahubwo dushyire ingufu hamwe hama dukore tutitayeho ku migambo twaje tuvamo cyangwa turimo. Dusize ingufu hamwe zoza gusanga twateye imbere, nabo bantu bashaka kuza badutegera ku nda badushira mu nde bashaka ugasanga ntibarose aho baduca. Murakoze
Elize. Ngenda kuri yo, reka duhe kandi ijambo Adelin. Miriwe neza?
Miriwe.
Muri he Adelin?
Uyengero muri Rumonge.
Rumonge izina ry'ikirundi ninde?
Ngabirano.
Murafite ikibazo? Murafite ikimubiro? Duga ku ijambo.
Jewe ndiko ndaba kubi mwavuze ko vyerekeye urwaruka rushobora kuba gotera imbere, n'ikintu kiboneka mugabo rero na leta ishobora kubishiramo ingufu igaha umuhora cyane rwose bamwe mu rwaruka, hanyuma bakiteza imbere bashinze ishyirahamwe bikaborohera cyane rwose mu makomini.
Murakoze Hadela. Reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana. Ikibazo n'ivyimbiro yashikijwe na Elize, navuga ko abatama ika urwaruka rukwiye rukumirwa, rukwiye guhabwa ikibanza gikomeye. Mucho mtu kwa jambo ni chimbo kishikirijwe na Adela.
Murakoze cyane. Gukicanye n'icyumviro kujanye nuko kwaruka rukumirwa ugasanga akajyo karekare bagahaye abatama kwa buzira akayimpenda tinishobora gutora umuti w'ibibazo ukumiriye ababikorewe, niko novuga ko yashatse kuvuga. Aho natwe vraiment byaratubabaje nko mu bijyanye nk'ibiganiro biheruka kubera hanze, aho umuhuza w'Abarundi yahitanye nyine abateye ibibazo, yibagira abapfunzwe, yibagira abapfuye, abaturiwe, yibagira ababikurikiraniye hagufi, aca yihitanira nyine ba bandi bibereye iyo iwanyu za Amerika na Bruxelles ngo bagira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi. kaho kubaza abari ko abari ngaha bagiriwe izo bagize basindishije ubwo babare nuno munsi bakimenya bati umwotsi w'ipine umeduku abandi nabo bakavuga bati nanje kuba tutahuje na mugenzi anje byashitse byashikiye uwo byababaje ati hanyuma twigiriye umugambi uyu kugira ngo ibyo bintu ntibiza bisubire kuko bagiye hanze icyo bakora bahejeje kumvikana bakavugana ati bitubigabo kunuko icyo bakora bahagarika finansuma ariko barafinansa muri ibyo bintu hanyuma ugaruka buri izo finansuma ni ukuvuga ko ejo habonetse uwundi munyepolitike wundi aza afite amafaranga akavuga ati ngomba ndabashigikire kugira ngo mukore iki nta nkeka ko abo bakoze ibyo batazobandanya babirimo kubera ko batigeze bumva umuzi w'ikibazo ngo bashobore kuja ku ntebe y'ibiganiro nabo bashobore kuvugana ibyerekeye igihugu cyabo urwaruka rurakumirwa cyane cyane mu bijyanye n'uko badahabwa novuga uburenganzira bwabo kugira ngo bashobore kuvuga ku byerekeye igihugu cyabo bashobore kuganira ingorane bafite aho natwe bityo twarakibonye cyane ko urwaruka rukumirwa cyane muri ibyo rutigera ruhabwa ijambo rikwiye ariko abahabwa ijambo ari baba n'inyene bama bafinansije kugira ngo ingorane zigume zigaruka mu gihugu hanyuma ku bijyanye n'uko bokoroherezwa kugira ngo bashobore gushinga amashyirahamwe haba mu makomine n'ahandi ubu nagiye ngenda mu ngendo nayingizemo iminsi nabonye abasitaneri bafite icyo ni ukwita formulaire y'amakoperative ajyanye n'ukwitunganiriza imigambi kugira bazofashe mu migambi y'iterambere nabonye minisiteri ya developement communale yarabahaye formulaire kugira ngo urwaruka rushobore kwitunganiriza imigambi rero novuga nk'urwaruka runyumva ko kwegera abasitaneri babo bagakorana na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gutegura imigambi rase baciye mu mategeko hanyuma ikindi nacyo ni uko nyine nk'uko uwundi yaraje kubivuga tugaruka tutari muri politiki kenshi y'amatora aheze urutsinzwe rushobora kubona umenga ntibibazwa bari bakwiye kumenya ko nubwo ibiganiro by'amatora ari umwanya mutoya ariko gukora ibikorwa by'iterambere gushyikiriza ibyiyumviro ako kajyo kohabwa bose na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gushyikiriza ibyiyumviro byubaka na bya byiyumviro bakoresha mu kwiyamamaza nubwo bataba batsinze nabyo bakabasanga babikora bagashyikiriza bagakorana neza n'ababa batsinze kugira ngo bashikane ibyiyumviro byabo ku iterambere rirama kuko bakorera igihugu ntibakorera umugambwe cyangwa se ngo bakorere umuntu bari bakwiye kumenya ko kino gihugu ari igihugu cy'iwacu gitegerezwa kukibungabunga kugikorera ijoro n'umutaga kugira ngo gishobore
ore kutera imbere turi muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika reka n'ibibazo byashikirijwe na Elise ngenda kuri yo na Adela reka tumushiga na he Amerika agiye ica bivuze ko aduga ku ijambo ikibazo cyo gukumira ugaruka ikano gufasha ugaruka kugira ngo rushobore kwitunganya mashyirahamwe makoperative n'ibindi duga ku ijambo Amerika
ibibazo nibaza ko namaze kubyishura reka ngaruke ku byo umwe mu batumire yavuze ati turakwiye guhagarika kwiyumvira yuko amatora aheze umugambwe uri ku butegetsi aba ari wo ucubazwa ibintu byose ahanagire ndamwibutse yuko umugambwe canke waba bari ku butegetsi baba bajejwe intwaro nibo babazwa byose haba n'urushinge rubura na rumwe mu gihugu nibo babibazwa byose ibigenda nabi bigenda neza nibo bose babibazwa bibazwa ubutezwe igihugu muri uwo mwanya nta kuntu rero yovuga ngo imigambi yo kubijanye n'ugwaruka kubijanye n'akazi ngo bitagenda neza ngo umuntu yoreka kubi ngo tukareka kubibaza abo bantu bagejwe intwaro oya haba namba ibyo onye nibyo bituma abanyepolitike bigira sindabibazwa nibyo bituma abanyepolitike bibaza yuko barekuriwe kugera byose ko barekuriwe kurerembuza amaso kuri ibi canke biriya anye bijanywe n'iby'intwaro umuntu ari ku butegetsi umuntu ari ajejwe intwaro ubu cyanke jo bundi amenye yuko azobazwa ikintu cyose aba ari kigenda neza aba ari kigenda nabi. Hama ngarukiye kuri kindi kibazo cavuzwe yuko ngo abanye politike hagezwe muri ibyo by'ibiganiro ngo abari bo batumirwa, ngaruka ku byo navuze ubwa mbere, hatumirwa abari ku rubuga rwa politike. Ugwaruka nimba dushaka yuko hageze yuko ibibazo bikemugwa, natwe tuba turi kuri iyo ntebe kugira ngo tubiganire, dutegerezwa kuja kuri urugo rubuga rw'abajejwe intwaro kugira ngo ibyiyumviro byacu nago navyo nyene byumvirizwe, tugahayana nabo bantu abo twita ko ari abanyepolitike canke abo baturutira abo batama akazi, tugahayanwa nabo tutagiye kuri urugo rubuga. Nta muntu numwe azotubona abanyepolitike bazogoma bavuga rya jambo navuga nanka ngo badukoresha, bazogoma badukoresha nk'ibikoresho byabo. Reka tureke kuba ibikoresho byabo, ahubwo natwe turaba ukuntu kubera ikitwe tutobakoresha, turaba ukuntu natwe tuja kuri urugo rubuga rwa politike. Hama hageze gutumirwa canke kuraba ukuntu ibibazo birabyo igihugu bikemugwa, natwe tube turi kuri iyo ntebe. Mugabo tubijemwo tuje muri urugo rubuga rwa politike tudakumira abandi, kuko tugakumira abandi ejo birashobora guhinduka ugasanga natwe tuko turakumirwa. Yenda rero tuje kuri urugo rubuga rwa politike duhayanwe nabo bandi n'urugo rundi rwaruka tukaba tudasanga ibyiyumviro mu mutekano, ntangera atawukumira uwundi atawujya urwara uwundi. Mugabo imbere ya byose n'ibyo byose tuko turavuga ubu unye ntibishobora kuja mu ngiro hakiriho abahunze igihugu, hakiriho abadatekane mu mitima yabo, kuko bariho benshi ari impunzi zire zishika 250 inyuma y'igihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'America. Turi kumwe na Aaron ndabona mengo telefone yiwe ntiriko igenda neza. Reka tugaruke ko mushenta Eric Nsengimana kuri icyo kibazo gishikirijwe bwa nyuma na Amilcar. Muri iki gihe nk'uko Amilcar bivuze, hariho igitigiri kinini cy'impunzi muri bo, hakaba harimo ugwaruka. Eka nk'ishyirahamwe mu rongoye ryo saba iki kugira ngo ubwo gwaruka nabwo nyine rushobore gutahuka eka kubaka igihugu?
Murakoze cyane. Natwe nk'ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu gwaruka rwa Afurika turababajwe cyane n'ugwaruka rusanzwe ruri hanze kubera imvo cyane ziriya, na cyane cyane abahunze igihugu mu mwaka w'2015 cyane se n'abandi bahunze igihugu ku mvo zitandukanye. Turatera akamo ubwo gwaruka kuko ugaruka mu gihugu cyabo, igihugu cy'amavukiro, kugira twicare hamwe dushobore gukora ibikorwa biduteza imbere, na cyane cyane ko ubu leta yatanze novuga severe akaryo kuko bohunguka kugira ngo dushobore kububakira igihugu twese hamwe. Nta terambere rishoboka dishobora kutugeza aho twifuza hariho mugenzi wacu atari kumwe natwe muri kino gihugu. Rero turifuza ko nabo nyine bokumva kano kamo, tubateye nk'ugwaruka ruri mu Burundi bakaza twifatanya nabo mu bikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore gukorera igihugu cyacu.
Mucenahe Amilcara, ku bwanyu hoko gwiki canke akamumotera haba abajejwe ikibazo c'impunzi haba ugwaruka nyene ruri mu mahanga?
Kuri ako kamo Sengimana hahejeje gushikiriza, nuko ibyo ntibishoboka yuko ugo gwaruka ruri hanze rutahuka iyo rukibona yuko bafise ivyiyumviro bitajanye n'ivyo umugambi uri ku butegetsi, bitajanye n'ivyo urwaruka ruri rw'umugambi uri ku butegetsi arizo mbonera kure, bahohoterwa ubuzima bwabo, baborezwa igufa canke ubuzima bwabo bushobora guhitanwa, ntibashobora kukitaba ako kamo, kuko ako kamo kari mu majambo gusa, mugabo ntikari mu ngiro. Ushika ubu uyu n'ubu mwanya two turavugana, urwaruka rushikiriza ivyiyumviro bitari kumwe bitajanye n'iby'ubugambi uri ku butegetsi rurahohoterwa. Ihe turaba aba FNL, turabe abari muri MSD, eka n'abandi bari mu yindi migambi bashikirije ivyiyumviro bitajanye n'iby'umugambi uri ku butegetsi, ubuzima bwabo burakarigwa, barahohoterwa, baraborezwa igufa canke bakicwa. Ako kamo rero ntigashobora gushirwa mu ngiro,
imbere yuko abo bajejwe intwaro ubu imbere yuko hagaruka ituze mu gihugu iryo tuze naryo rizogaruka gute nugusubira kuri ku novuga kumuzi w'icatumize ngwarane turimwe ubu unyiziza nukuta shira mu ngiro amasezerano y'Arusha yari yatuzanye mu mahoro n'umutekano yashije kwiguka mu 2000 ayo masezerano atagarutsweko akaranga mutima kayo hama ngo akurikizwe ido nido nkuko yarakurikije nkuko bari bashize ku igikumbo ntatuze rishoboka nta mahoro ashobora kugaruka abantu ntibashobora kugira umutima uri hamwe ngo batahuke muri ico gihugu chatumye bahunga kubera badasangiye ibyiyumviro nabo bari gutegetse ubonye
turagaruka kuri ico kibazo cabarwaruka rukumirwa eka nuruhohoterwa mukanya Eric turagusaba ugire ico bivuze ko ariko ndabona tufise wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika ndore imana semana mwiriwe neza
yego mwiriwe neza
murakomeye
Petra,
turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'urwaruka mu kubungabunga umwe mu guhindura ivyimuviro kugira ngo urwaruka rushire imbere imigambi itsimbataza umwe amahoro ikaniterambere mu gihugu murasi kibazo murasi icyimuviro turi kumwe n'abashinga nawe babiri Eric Segimana na Amilcar Ryomeko bose ndwaruka
murakoze cyane nkuko nubwo ntabasiye kubona umwanya nkakurikire ibiganiro se uko byagenze gusa tuzi ko muri kano karere k'ibiyaga bigari urwaruka nirwo rwagiye rukoreshwa cyane mu mvururu mu mahano yose yagiye aba muri kano karere k'ibiyaga bigari impamvu rero ikaterwa nuko urubyiruko ntabwo icyambere ntabwo rubasha kubona uburyo bwo kwiga bihagize icya kabiri ntabwo rubasha gukora imirimo ishobora kuruteza imbere bityo rero kubera ubuzizi no kubasha kutiga bituma abanyepolitiki babasha gukoresha urubyiruko mu buryo butanogeye nayo mpamvu usanga buri matati yose agenda aba muri bino bihugu byacu biri mu biyaga bigari abantu babasha gupfa cyane n'urubyiruko bityo rero kugira ngo amahoro arande bashe kuboneka imidugararo ibashije kugabanuka nuko abategetsi abari ku butegetsi ndetse n'urubyiruko bafite ibyo bagomba gukora icya mbere ni uko abari ku butegetsi bagomba kuyizura urubyiruko ntabwo tuteze ko ibihugu byacu bigomba kuzahora biri inyuma y'amajyambere kugira ngo bibashe gutera imbere rero nuko urwo rubyiruko rubasha mu by'ukuri kwigishwa no kujijurwa kugira ngo bajye mu nzira ijyana iterambere bityo ntibizorohere umuntu uwo ari we wese kubasha kurukoresha mu bikorwa bigayitse ibikorwa byibasira inyoko muntu ibikorwa bya inyamaswa nk'uko tugenda tubibona mu karere k'ibiyaga bigari kandi rero ku rubyiruko ni uko rugomba gushaka ibyo rukora kugira ngo rwiteze imbere bityo iyo rufite ibyo rukora rufite uburyo rubayeho ntabwo basa gushyikika mu buryo bworoshye muri bino bice byacu
ndabona akanya katujanye Amilcar mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 ku cyumviro gishikirijwe n'umushinga ntahe Ndabimana Semana
n'icyumviro kirashe ari mugenzanje senge yumva yagishikirije naje nagishikirije ntacu nokongera ko kuvyo wahejeje kuvuga
mushiana he Segimana Eric duga ku ijambo ku bishikirijwe mushiana he
icyumviro aje gushikiriza novuga ko nacyo nyine ni cyumviro kirashe ntacyo novuga ko cyane ariko nagomba mvuge cyane kubyo uyo Ryomeko aje gushikiriza mu mwanya uheze ku bijyanye n'impunzi byo guhunguka akavuga ati ntibashobora guhunguka batagifite ibyiyumviro nk'iby'imbonerakure cyangwa umugambi uri ku butegetsi ikimwe no mubwira ni uko batazohunguka ari uko basize ibyiyumviro bifite by'umugambi uri ku butegetsi kubera ko bamwe bahunguka bafite ibyiyumviro by'umugambi uri ku butegetsi ntacyo baba baje kumara kubera ko ubudasa bwacu nizo nkomeza igihugu gifite ubudasa bwacu mu byiyumviro byacu bitandukanye nibyo bishobora gutuma u Burundi dushika ku ntambwe iteye imbere hanyuma aravuga ati hariho abahohoterwa
ndabona
nk'aba FNL ikatanga kwa Karolero
sozera
agende mu Burundi aba FNL niwe yatanze kwa Karolero agende mu Burundi kandi muri muri organisation ya tudusengata
ya mushya na he Eric Sengimana ndagushimiye cyane gose kukanya mwatwe kugira ngo tuganire nawe Amilcar Ryumeko ndagushimiye cyane gose kukanya mwatwe kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye cyane gose by'ugaruka turashimiye abanyamanyuri radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'ugaruka muri sanga cyo munsi kwa Mungu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
VOA Afrique, les infos.